kugisha mpuza makungu gitaye impunzi ku isi hafe mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi batari bake barabandanije guhunga igihugu cabibarutse igihugu c'Ubuganda nico cakirye benshi abarenga gato igihumbi hagakurikira Congo yahungiyemwo abarundi bagera ku 840 hanyuma mu Rwanda rwahaye indaro abagera ku 479 abo barundi hafi ibihumbi bibiri n'amajanane bahunze mu ntango z'uno mwaka byongera ku bandi bagera ku 211,250 bahunze mu mwaka uheze w'2019 naho nyene igihugu cakiriye benshi ni Buganda hahungiyeyo abarenga gato 500,800 Hashtag rivuga ko ubu impunzi z'abarundi zihurumbira gusaba ubuhungiro mu Buganda no mu Rwanda kuko ariho bakigwa neza kurusha ahandi umutekano wabo ugakingirwa bikwiye abana bavuka bakandikwa mu bitabo bya leta ndetse n'abashaka kubaka izabo bakoroherezwa Hashtag rimenyesha ko abo barundi bahunga umutekano muke cyane cyane muri iyi minsi hegereje amatora yo mu kwezi kwa gatanu kuza bamwe mu bakiriwe mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baganiriye n'Ijwi rya Amerika nka bose nabo mu mugambi Sanel utavuga rumwe na leta urongowe na Gatongwatsa baturuka ahanini mu ntara za Muyinga na Rugigi zihano rubibe n'igihugu cya Tanzania no mu guhunga bavuga ko baciye muri icyo gihugu imbere y'uko bashika mu Buganda
nagiye mu nama y'umuganda mwiteneye burya namenya ko abari mpera n'impera bamwe baracunga ati abagiye mu nama niba ariya na naka na naka inama irahera ndicyahira ariko gatanu burya ku gatandatu nazindutse ntore tukana agapanga za mubyara imbonera kure nimba byamenye gutya aho nza gutya twahwanye ziri kuri siporo burya iyo siporo bayikoreye kuri jye kuva uwo munsi zirasubiye muhira kandi ndibaza n'uno munsi baracyaharari none niwe ugira ngo n'umwe uri mu mahunga
ukora
aho ngano hitanamba kuva icyo gihe nimuzi nari turi mu nzu
uriteguye ugira kuri twarizanya ariko uyu twabona niya Tanzania ariko nabanje kugenda imbere y'igihe kubera
hajye ubita n'umuntu aba hari aho atanu kagahindikirije
abamwe nubwo twabaga komine gisoro yikuburiye ntibiki twakiye
umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uturukamwo uwo gwaruka gwimbonera kure impunzi zivuga ko gwazomoye wo gurahakana ivyo wagirizwa mu kiganiro co kuraba uko icyuka ca politike cyifashe imbere y'amatora Nancy Ninette Mutoni avugira uwo mugambi yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora
bibi umugambi wa CNDD-FDD tubanye neza n'indi migambi nico vyerekana mbere kinarushirije n'ubuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumyabanga y'imbonera kure y'abakinyarugamba ni inyifato y'akarorero kandi dushima kuko babyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora ndashima cyane uko kwigumya no kwihanganiranira berekana
Hashtag rivuga ko abo barundi batomboye bakajaguka imbibe igihe ibihugu by'u Rwanda Congo n'Ubuganda vyabakiriye bitare bwugare imipaka mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa corona ubu hashtag rifise amakenga ko muri iki gihe hugawe imipaka hari abatinya umutekano wabo bazohava babura aho baca mu guhunga rigasaba ibyo bihugu ko bitozibira abo byitura basaba ubuhungiro nubwo hokurikizwa ingingo zo kwirinda ico kiza ca corona kuraje makenga Kayumba Rugina Olivier umunyamabanga horaho muri ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda Minema yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe kitahagaritse kwakira impunzi canke basaba ubuhungiro na imipaka yugawe
impunzi ntabwo tugeze duhagarika kuzakira umuntu wari wese iyo guhungiyeho uramwakira nk'uko abandi bantu bose binjira ku mupaka nabo bagomba gukurikiza amabwiriza y'abantu binjiye ku mupaka bagapimwa
icyo bikoze naho hari ababandanya guhunga igihugu n'abatahuka ntibabuze ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hase ryemeza ko abarenga 180,000 batahukanywe mu myaka ibiri iheze nka bose bavuye mu gihugu cya Tanzania gushika ubu haharugwa impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana tatu na mirongo itatu na bitandatu zikiri mu buhungiro Tanzania nicyo kirimo benshi abarenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.